mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano i Washington muzindukanye na Joy Diane na hazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kwegezwa hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere aha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yasabye Abanyamerika kuguma biyunze inyuma yaho sentare yo mu gisagara cya Minneapolis yegese ivyaha by'ubwicanyi kuwahoze ari umupolisi Derek Chauvin yagirizwa kwica umwirabure George Floyd. Perezida Biden yasabye kandi abakora imyiyerekano kuguma mu mihana yabo batekanye. Derek Chauvin ejo ku munsi wa kabiri yagiriwe n'ivyaha byose yagirijwe ku rupfu rw'umwirabure George Floyd haraheze hafi umwaka acirwa gufungwa imyaka 40. Abacamanza 12 barimo abazungu batandatu n'abandi birabure batandatu nibo bamaze amasaha hafi atandatu mu mwiherero bacijya nino ivyugo rubanza kwa rumaze indwi zitatu ruburanishwa muri ico gisagara ca Minneapolis. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kabiri yaragirije Uganda ubwicanyi bwabaye mu myaka 20 iheze mu rubanza yitwayemwo muri sentare y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gusaba indishi y'akababaro iharurwa mu miliyaridi z'amadolari. Sentare mpuzamakungu yaciye ugo rubanza mu 2005 ko Uganda iri ha Kongo indishi y'akababaro mu kuvogera ico gihugu mu ntambara yabaye hagati y'imyaka 1998 na 2003. Intambara yahitanye miliyoni 3 z'abanyagihugu. Abategetsi ba RDC bavuze ko bakeneye ko Uganda itanga agashumbusho kari hagati y'imiliyaridi 6 n'imiliyaridi 10 z'amadolari. Ababuranira Uganda biteganijwe ko bashikiriza ibyireguro byabo muri iyo sentare ku munsi wa 4. Abategetsi mu makunga jo ku munsi wa kabiri barashikirije ubutumwa bw'umubabaro inyuma y'urupfu rwa perezida wa Chad Idriss Deby Itno yafashanya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel. Ubushikiranganyi bwa Leta Zunze za Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko Amerika yifatanije n'abanyagihugu ba Chad muri ibi bihe bigoye. Umuvugizi wabwo Ned Price avuga ko Amerika ariko ishigikiye guhana hantu ubutegetsi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Chad. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa bivuga ko Chad itakaje umusirikare akomeye kandi yakoze yivuye inyuma kugira arwanire umutekano w'igihugu mu karere mu myaka hafi 30. Abandi bategetsi barimwo perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, Musa Faki Mahamate umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika, perezida w'imfata kibanza wa Mali Bandao bose bavuze ko babajwe n'urwo rupfu bakababazwa ko batakaje intwari yakora uko ishoboye kugira irwanye iterabwoba muri ako karere. Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kabiri yasabye Uburusiya ko ubunyene budatevye bureka abaganga bigenga kuja kuraba utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari mu myiyerekano yo kudafungura mu gihe amakenga ku magara yiwarushiriza kwiyongera. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Amerika Ned Price yavuze ko Uburusiya ari bwo bubazwa ihungabana ry'amagara yiwe. Avuga ko Amerika iriko irabikurikiranira hafi kandi itazotinya gukoresha izindi ngingo ku nyungu za Amerika n'iz'agateka ka muntu mu Burusiya ku ruhande rwa Navalny. Ibi abivuze inyuma yaho Jake Sullivan, umuhanuzi w'igihugu mu by'umutekano wa Amerika, agabishirije ku ngaruka zizoba ku Burusiya igihe Navalny yofa. Abategetsi ba Espanya bavuga ko batewe ubwoba n'ubutunzi bw'isi bwasubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19 bigashobora kuzotuma ibitigiri vyinshi vyabimukira b'Abanyafrika bisuka ku bwinshi ku mugabane wa Buraya baciye ku muhora wa Espanye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abatwumva ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com. Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi kuri mwebwe manda ya kutwumva muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio y'inshuti ya bose. Ingingo nkurunkuru rero z'igice cha kabiri cano makikuru agiye kubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo basaba leta yabo kubugururira imipaka kugira ngo baje kurondera impapuro z'inzira zabaheranye rimwe na rimwe iki kibazo kibaviramwo gupfungwa.
Baraje barasaka ibivyo bavuga ngo bariko barasaka batagira vyangombwa badufashe turabantu kandi twahidukije vyangombwa ariko byarabaye XP.
Uni Havyarimana Eric umwe mu Barundi bigeze gupfungwa ibuvira kwera kibazo ci vyangombwa vyiwe vyaheze. Muri Uganda naho abana bagira ku miliyoni barimo impunzi bagiye gucandarwa ingwara zitandukanye kufasha bw'igihugu cu Buyapani. Ibi byose turabirambura mu kanyisa se mu behagufi ya maradio yanyu. Eka makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi ahishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe ku isi Reporters sans frontières ryashize ico gihugu mu kibanza c'ijana na 47 ku bihugu ijana na 80 byakoze ko amatohoza ku vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ico gihugu cateye imbere ibibanza 13 kuko ku mwaka uheze cari mu kibanza c'ijana na 60. Reporters sans frontières itangaza ko ivyo vyavuye ahanini kutwigoro tw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye two guteza imbere ubwo bwigenge bw'itangazamakuru. Yamara urunani rwamenyesha makuru b'Abarundi niyo mbohundeze des journalistes ruvyamirira kure rugafatira kubamenyesha makuru indwi baheruka gufatirwa ingingo yo gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Nyonguru ari Kigali mu Rwanda.
Raporo y'ishyamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyesha makuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi RSF risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha makuru. Uyu mwaka icyo gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza cijana na 47 kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza cijana na 60 ku bihugu ijana 80 vyakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwari gisata ca Afrika muri Reporters sans frontières yasiguriye ijwi rya Amerika aho iyo ntambwe yavuye.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Atubwa mbere n'ingingo ya president yo kurekura no guha ikigongwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa president ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyesha makuru iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Naho biruko runene rw'abamenyesha makuru IBJ Union Burundaise des Journalistes gwo sikoro bibona. Alexandre niunge ko arongoje IBJ yabwije ijwi rya Amerika kwa ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane.
Nagahengwe na kamwe jebe mbona umuntu yovuga kuko uwovuga ngo bishimikije ko haramenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa uvyo vyoheva bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo. Umuntu yofata ngo ni ntambwe iteye imbere turavye naho twofatira ko radio Bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko karakarenganya. Nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo rwango ibintu byagenze neza.
Iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganji yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha makuru. Yamara yanse kuduha ijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari. na sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze Burundian Journalist Alliance yashikirije kuri mikro y'ijwi ry'Amerika ko nawe akiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika.
Nivyizanye kuko ari bikorwa bitari bike byakozwe na leta twovuga aho ngaha nk'ifungurwa y'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka wa 2020 ariko nawe imeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradio yahora akorera ugataka kubundi yosubira akugurugwa ndetse na maradio mva makungu atagisubirenganzira bakorera ugataka kurundi kuvugira ko nayo nibagasubira kayo urenganzira agakora kuko izo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu gwa kumenyesha amakuru.
Izo ntambamye zivugwa nabo bamenyesha makuru baserukira abandi Arno Froger atwari gisata cha Afrika muri RSF arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke.
La question des médias suspendus et sanctionnés a réglé
kugurura maradio yose yugawe mu mwaka w'2015 abamenyesha makuru barengije na bahunze ubifuza gutaha guhagarika ubukozi bw'ikibi bukoregwa abamenyesha makuru nka Jean Bigirimana wa Iwacu haize imyaka 5 atawuzi rengero giwe abategwa ubwoba nibindi. Ivyo byose bisaba ugushaka kwa politike kandi turatera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha makuru.
Evariste Ndayishimiye a continuer dans cette direction.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimo RSF yerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru butateye imbere. U Rwanda warasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza cijana 56, Tanzania cagumye aho cahora mu kibanza cijana na 24, Ubuganda nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza cijana na 25. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bafise ivyangombwa vy'inzira vyaheze, basaba leta y'Uburundi kugururira umupaka bakaja kurondera ibindi vyangombwa. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bemeje ko hari abapfungirwa iki kibazo.
Aba Barundi babarigwa mu magana barimo abamotari, abanyonzi, abubatsi ndetse n'abakora imirimo yo mu ngo, bose bahuriza hamwe yuko batewe impungenge no kwicara muri Congo bafite ibyangombwa byatakaje igihe, kuko ari abagira umwaku bagafungwa iyo hari igikorwa cyo gusaka abagizi ba nabi muri Uvira. Habiya mbere Eric n'umwe mu Barundi bafunzwe kubera ikibazo cy'ibyangombwa.
Baraje barasaka ibivyo bavuga ngo bariko barasaka abatagira byangombwa, badufashe turi abantu kandi twari dukwije byangombwa ariko byarabaye expire, byaraheze. Bamaze kudufata baradufunze batangura kutwaka amahera, badusaba $100 ntayo tufise, ariko umwisho narose umufasha niwe yadutangiye iyo $100. Turavayo, tumaze kuvayo ubu ndi mu ideni ndiko ndayiriye, sindi kubona ibyo nokora na mu mutwe narushe. Icyiza nosaba leta y'u Burundi ni ifate ko turabene gihugu yumve kabisa ko ari leta mvyeyi nkuko ari leta mvyeyi yitwugururire tugende kurondera ibindi byangombwa.
Usibye kuba ari Abarundi bafite ibyangombwa byatakaje igihe, hari nabandi nawe ibyangombwa byabo byatakaye, ariko babura inzira yo kujya gufata impapuro z'inzira bitewe n'uko Uburundi bwafunze imipaka yabwo kubera virusi ya corona. Eric Bucumi ni umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa Uvira.
Bonyine barabizi imvura yabaye ngaha, hari abatagisivero bapfiriye gasenga kubera imvura, amafuniko, hari abinzu zabomokiyeko, byangombwa byaratakaye, byarahetse. Umaze akubwiye tizana dokima ukayimuha akayiraba acashira ku mupfuko, utafise bya 10,000 canke 5,000 canke ayo yishakira yagusaba utayarosa n'irya bitabura none amusodura mugirane mugiha bitabuye ejo huye na detemira kufata ntumubwira ngo sodara bintwaye iki nka leta y'u Burundi razi ko turi Abarundi twaje kurondera ubuzima nibugurure dutahe.
Aba Barundi baganire n'ijwi rya Amerika barasaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo cyabo kuko benshi muri bo bafungwa kubera ikibazo cy'ibyangombwa.
Mudushikire imbere mu Burundi, mubwira abategetsi b'u Burundi Abarundi biwanyu barateseke muri Congo, Barundi ningene basibopfuma dutahana, twebwe hako dutesekera ino muri Congo dutahe. Icyo dushaka mutuvugire imbere, mubabwira yuko Abarundi batesekeye muri Congo, murondere ingene nyamba badukunda baturonderere uburyo twotaha turamerewe nabi muri Congo.
Twebwe twajino tuje kurondera ubuzima, ariko mugabo tumaze kuja kurondera ubuzima ino twaricaye byangombwa twari dufise twaje ko biraduherana, ubu rero tugeze ahantu yaho n'akazi twaje gukora tutakikaronka. Rero n'ukuvuga ubu kintu twose aba leta yacu turino turicaye bene wacu bamwe bamwe barapfunzwe bari mu gusho kandi bakaba bapfungiwe inzira banare bararenganwa rero nka leta mvyeyi leta yacu nirabe twugururire
ku Rwanda rw'ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko nta barundi bufunga kubera byangombwa byatakaje igihe kuko butegereje ku mupaka ufungurwa w'icyo gihugu abo barundi bakazajya gufata ibyangombwa mwumenya yuko ishyirahamwe rya APVOV Association des Pays aux Enfants Vulnérables Orphelins FVEV rikorera mu kibaya cya Rusizi rivuga yuko kuva Burundi bwafunga imipaka yabwo mu kwezi kwa mbere umwaka w'2021 abantu 16 bamaze kugwa mu ruzi rwa Rusizi bashaka inzira ibajyana i Burundi cyangwa ibazana muri Congo Vedaste Ngabo ku bwa Radio y'Ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
Tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza muri Uganda habana b'impunzi bagira ku miliyoni umwe nabo mu miryango y'abanyagihugu ibana n'izo mpunzi bagiye gukingirwa indwara zitandukanye biciye mu mfashanyo ya leta y'Ubuyapani yo gushigikira impunzi kubera ingaruka z'ikiza cha COVID-19 inkuru irambuye na Ignatius Bayizi ari Kampala muri Uganda
Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye inkunga yagenewaga impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikiye mashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HR Nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'Amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda Dr. Munir Safridin avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaragiye ubu akaba bigiye gusubukurwa
Over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts.
Ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere dutanu tw'igihugu ducumbikiye impunzi. Muri abo n'ibihumbi ijana by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe. Iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufashe kugaburira abana b'impunzi basaga 3,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi. Mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19 kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Japan recognizes that the humanitarian situation
ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. No kubereye impamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye cyane cyane abana bato b'impunzi abategarugori impunzi muri rusange hamwe n'imiryango imwe y'abanyagihugu bakirizo mpunzi
members women and children in Uganda
Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaragiye akaba bimwe mu bintu nyamukuru iyi nkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi kongera imiti mu mavuriro y'impunzi kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanze zikorera ubwazo hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu butanu izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya HR Uganda w'icyo gihugu gicumbi cy'umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afrika kandi kaza mu mwanya wa gatatu ku isi hose ukurikije HR izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari ariko akaba ziganjemo zisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudan yepfo undi mubare munini akaba ari impunzi zituruka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Ministri wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hilary Onekwe yavuze ko abaturage ba Uganda ari bo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga Onekwe yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka
As of March 2020 Uganda refugee population is at 1,470,000
Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushise twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane na mirongo irindwi amagana munani mirongo itanu n'icyenda. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nk'izasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye. Mu bihe bishize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara, kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera ku byo zihabwa n'imiryango itabara imbabare. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri kubu. Ni kiganiro tushikirizwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Bamwe mu badepite b'abademokrate bo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress barimo barategura umushinga w'itegeko wo kongera umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Iki kibazo kimaze imyaka n'imyaka kitavugwaho rumwe, nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nacyo itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ku mubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Umwanya wa perezida warwo ni wo wonyine gusa rivuga, nabwo mu ijambo rimwe riti igihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba aburanishijwe na Sena, perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe uzayobora urubanza. Naho ubundi itegeko nshinga riha inteko ishinga amategeko Congress ububasha bwo gushyiraho amategeko atunganya imiterere n'imikorere yarwo no gushyiraho rero umubare w'abacamanza barwo. Congress yabikoze bwa mbere mu itegeko rya mbere rigenga ubucamanza mu 1789. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, amaze kurishyiraho umukono, yagennye umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuri batandatu. Mu myaka 80 yakurikiyeho, uyu mubare wahindutse inshuro zirindwi. Rimwe baba batanu, nyuma basubira kuba batandatu, baza nanone kuba icyenda, ubundi icumi, byombi mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Nyuma uwo mubare nanone warongeye gusubira ku bacamanza b'urukiko rw'ikirenga barindwi mbere y'uko Congress ishyiraho umubare w'icyenda nanone mu 1869. Niko bikimeze kugeza ubu. Kuva icyo gihe imyaka irenga 150, abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyari icyenda na perezida wabo abarimo. Ubu abademokrate bafite umugambi wo kongeraho abandi bane, maze bose hamwe bakaba 13. Ariko abahanga mu by'amategeko n'amateka basanga kubigeraho bizabagora cyane. Mu byo baheraho harimo urugero rwa president Franklin Delano Roosevelt mugihumbi 1937 yarabyigerageje biramunanira. Yashakaga kuzamura umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuva ku 9 kugera kuri 15. Umushinga w'itegeko we wageze muri Sena utsindwa nabi cyane n'amajwi 70 ya oya kuri 20 yonyine ya yego. No muri iki gihe abarepublikani bararwanya cyane umushinga w'abademokrat ku buryo kubona amajwi ahagije muri Congress bizagora cyane abademokrat cyane cyane muri Sena, aho amashyaka yombi anganya umubare w'abasenateri 50-50. Uretse ibyo, na president w'umutwe w'abadepite umudemokrat kazi Nancy Pelosi yatangaje ku mugaragaro ko atazashyira uyu mushinga w'itegeko mu itora ry'inteko y'abadepite yose, ahubwo ko ashyigikiye komisiyo ya president Joe Biden yo kwiga ivugurura ry'urukiko rw'ikirenga. Ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 4, President Joe Biden yashyize umukono ku iteka rishyiraho komisiyo yo kwiga uko urukiko rw'ikirenga rwavugururwa no kureba niba umubare w'abacamanza barwo wakongerwa. Iyi komisiyo igizwe n'abantu 36 b'abahanga b'imena mu by'amategeko kandi bakomoka mu mashyaka yombi yayihaye inshingano yo kumuha raporo mu mezi 6 ari imbere. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urwego mu by'ukuri abanyapolitiki bahora bafiteho amakimbirane. Abacamanza barwo bashyirwaho n'umukuru w'igihugu bakemezwa na Sena, barubamo ubuzima bwabo bwose, kereka iyo hari uwishakiye kwegura cyangwa se iyo hagize ukurwaho na Congress binyuze muri impeachment nko kuri Perezida wa Repubulika. Usibye gusobanura itegeko nshinga no gukemura amakimbirane hagati ya za Leta na guverinoma y'igihugu cyose, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rufite n'ububasha bwo gufata ibyemezo bitajuririrwa ku ngingo nyinshi zitandukanye, ndetse zimwe na zimwe ziba zifite ingaruka za politiki, tuvuge nko mu burezi, urukundo hagati y'abantu bafite igitsina kimwe, uburenganzira bwo gukuramo inda, cyangwa se gufata umwanzuro ku byemezo bimwe na bimwe bikomeye bya politiki. Nk'ahangaha twafata urugero, mu kwezi kwa 6/2018 urukiko rw'ikirenga rwaburijemo iteka ry'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump ryabuzaga abaturage b'ibihugu bimwe na bimwe by'amahanga byiganjemo abayisilamu kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose nibyo bituma gushyira abacamanza mu rukiko rw'ikirenga ari ikibazo gikomeye cya politiki. Aha nanone dushobora gutanga urundi rugero rw'umucamanza Merrick Garland. Mu 2016, Perezida Barack Obama yamugeneye kwinjira mu rukiko rw'ikirenga. Icyo gihe abarepublikani nibo bategekaga Sena. Banze kumva uriya mucamanza Garland bavuga yuko batabikora mu mwaka w'amatora. Kuri bo, gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu wari gutorwa waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose birangira atabaye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, usibye ko hagataho ngaho Joe Biden amaze gutsinda amatora yamugize ministri w'ubutabera. Nyamara mu mwaka w'amatora w'2020 abarepublikani bo muri Sena bihutishije jugujugu dosiye y'undi mucamanza mushya Perezida Trump yashyize mu rukiko rw'ikirenga, bamwemeza bwangu na bwangu ukwezi kumwe mbere y'amatora. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mugira umunsi mwiza, murakarama.
Radio y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri micro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazwe, yakoze Frederic Nkundikije yarabihagarikiye, na Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu. Twemikwa izina ry'abagenzi bacu rero tubikebanuye, tubipfuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu, naho mu biganiro biri imbere. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.